radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nje kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana na mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya 12 kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Muri Repubulika Demokarasi ya Congo mu mujyi wa Goma abavanywe mu byabo n'intambara bari mu nkambi ya Kashakasha Bindu baravuga ko nta fashanyo babona.
Ntacyo kujya ntacyo make n'amazi nuko yabona wapi ndanaho kurara wenda ngo twa
umwe mu bahunze aturutse muri territoire ya Masisi. Abagore bagera ku 1600 basuzumwe ubwandu bushya bwa kanseri y'inkondo y'umura. Impuguke iratubwira uko yakwirindwa. Leta zunze ubumwe za Amerika irasaba Isirayeli kureka imfashanyo nyinshi kinjira mu ntara ya Gaza kandi imirwano igahagarara. Ikaje mu kiganiro iwanyu mu ntara. Uwele kumakuru wafugwa hirijanu hindo kuhishi ndu kumena Vian nini na hazwe.
Eka makuru ya tutahere kumugabane wa Afrika neza na neza mwibo Kinafaso yuguru ya matohoza kugicha nyibga hitanya wagera kujana na mirongiri ndukimundu kuheze buko meleta banshi vata tanga rugitigiri. Umushikiza maza kizigenza wa Republika mwibo Kinafaso avuga kwa bagizi wana bibaga vye ibitero mwigwati bitatu hinchambere ni komsiliga itakabi nolda itagata tunahosoro izo bigwati vyose biri mu ntara ya Yatenga iri mu buraruko bwa Burkina Faso. Itangazo ry'umushikiriza amazi mukuru w'ico gihugu ntiritomora bagavye ivyo bitero canke ngo rivuge abakekwa kuba babikoze. Eka ntirinatomora igituma makuru y'ivyo bitero bitatu vyagabwe ku igenekerezo rya 2025 kwezi kwa kabiri kuno mwaka agiye kuja habona inyuma y'indwi iheze. Ivyo bitero bibaye iryo tangazo rivuga ko ubutungane bwa Burkina Faso bwituye abanyagihugu kugira ngo burondere amakuru yose ajanye n'ibi bitero. Abarokotse babwitorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ko abagore n'abana barenga 200 bari mu baguye muri ivyo bitero. Abajeje umutekano nabo bakemeza ko ibi bitigira iby'abarenga 170 bitarimwo iby'abaguye mu kindi gitero cagabwe uwo munsi nyene ku musigiti w'abayislam uri mu buseruko bwa Burkina Faso n'ikindi cagabwe ku isengero ry'abakristu uri mu buraruko bw'ico gihugu. Naho ubutegetsi bwa Burkina Faso butaravuga igitigiri c'abaguye mu bitero vyo ku musigiti no ku isengero, umwe mu bajeje amasengero yemeje ko icagabwe ku isengero ry'abakristu cahitanye n'imiburiburi abasivile 15. Amashirahamwe yigenga akemeza ko mu kwezi kwa mbere abagera kuri 439 baguye mu bitero bishusha nk'ivyo biherutse kuba muri Burkina Faso. Tukibutsa ko Burkina Faso imaze igihe ivugwamwo umutekano mu igiteti cyo gihugu kigenzurwa anini n'abagwanyi. Tuve muri Burkina Faso tuja muri Cameroon yatangaje ko abantu 17 hariho bazobazwa urupfu gumenyesha makuru w'icamamare Salomo Mbani Zogo azwi ku izina rya Martinez. Aba 17 barimo Jean-Pierre Amugu Belinga umugwiza atunga akomeye muri Cameroon akaba ari nawe yashinze kimenyesha makuru citwa Anecdote kiri mu bigugwa cyane muri ico gihugu. Belinga yatawe muri yompi inyuma y'indwi zibiri. Martinez yaramaze agandaguwe ariko mu nyuma aza kurekurwa yagezwa kuba yaragize uruhara mu guhohoteranya kwigendera. Abamuburanira babwiye amenyesha makuru ko ibyo yagirizwa ari rementanya. Abandi bazoburanishwa muri no dossier umenyesha makuru Martinez barimo Maxime Leopold Eko Eko yahoze atwara igisata kijeje pereza muri Cameroon yagirizwa ko yagize uruhara mu guhohotera umuhisi Martinez. Justin Danwe hajeje ibikorwa muri ico gisata c'iperereza ca Cameroon nawe azoburanishwa ku vyagirije vy'uruhara yoba yaragize mwigandagurwa rya nyakwigendera Martinez. Ubutungane bwa Cameroon bwatangaje ko bwafundikiye amatohoza kandi bufise ivyemezo byo gutangura kuburanisha mu mizi uru rubanza. Ijwi rya Amerika turabandanye n'amakuru tubafitiye hirya no hino ku isi. Benny Gantz umwe mu baza imbere mu bagize umurwi ujeje vy'ingwano muri Israel uno munsi ku wa mbere haraza guhura n'indongozi zitandukanye za Amerika. Imibonano yiwe iza kubera Washington DC ikabiza kuba igamije kwiga ingene huboneka agahengwe k'intambara hagati ya Hamas na Israel n'ingene imfashanyo zo mu ntara ya Gaza zo kwiyongera. Umutegetsi wo mu biro vya president wa Amerika yatanze no makuru nashimye ko amazina y'iwatangaza yavuze ko Benny Gantz aza kubonana na Vice President America Kamala Harris umuhanuzi mukuru mu by'umutekano mu biro bya President America Jake Sullivan hamwe n'umushikiranganje ajeje imigenderanire ya America Anthony Blinken umutegetsi wo mu biro bya President America yabwiye bagenzi bacu a Washington DC ko ikirangamisi c'ivyo Vice President America Kamala Harris aza kubwira Benny Gantz harimo kwibutsa Israel uburenganzira ifise bwo kwivuna ico America yita agasomborotso kavanze n'iterabwoba rya Hamas no kwibutsa ko ari ngombwa ko haboneka amasezerano atuma imbohe zirekugwa imfashanyo zikagwira kandi zigashika vyoroshe mu ntara ya Gaza ejo kwa Mungu ibiganiro bigamije gutanga agahengwe vyarongeye gutangura vyabereye muri Misiri bikavyashimikiye nini kugahengwe kuboneka mu kwezi kweranda kw'abayisilamu kuzotangura igenekerezo rya 10 canke rya 11 zo ku kwezi kwa gatatu hagataho ku munsi wa gatandatu indwi twaraye dusozereye Amerika ikoresheje indege za gisirikare yaramanuriye ku butaka bwa Gaza imfashanyo zigera ku mifuko 30,000 irimo ifungurwa n'ubwa mbere Amerika ikoze ico gikorwa cyo gutiburira imfashanyo muri Gaza yifashishije indege za gisirikare.
Urakoze Diane nina hazwe mu komeje kumva radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi ni 12.5 kuri metro 19.22 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za YouTube Instagram na Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara
Sanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Muri Republika ya Demokrasi ya Kongo mu mujyi wa Goma kuva mu kwezi gushize kwa kabiri hari nkambi nshya ya kasha bindu y'abavanywe mu byabo n'intambara bavuye muri territoire ya Masisi barenze 17,000 baravuga ko babayeho nabi kubera kutabona imfashanyo umunyamakuru Jimmy Shukrani bakomera yarabasuye
Inkambi ya kasha bindu ni nkambi nshya ibarizwa mu mujyi wa Goma muri karitsiye ya Mugunga mu burengerazuba bw'umujyi nimwe mu nkambi nini cyane ziri mu mujyi wa Goma kubera umubare mwinshi w'abantu imaze kwakira mu gihe gito gusa iyo uhagaze kure iyi nkambi ubona ko yubatswe neza kimwe n'izindi nkambi zitandukanye zo mu mujyi wa Goma ariko iyo wegereye hafi yayo usanga igice kinini cy'iyi nkambi cyubakishijwe nini n'amahema ndetse n'imifuko bishaje Impamvu nuko nta miryango itabara bari mu kagira hagera iyi nkambi yubatswe na leta ibinyuje mu kigo cyayo cyita ku mpunzi CNR imbere muri inkambi nta bikorwa ibyo ari byo byose by'ubucuruzi bikorerwamo gusa usanga abana bamwe bacuruza ibiti byo kubakisha utuzu two mu nkambi bakura muri parike birunga nyuma y'urugendo rw'ibirometero bigera kuri 12 bakora bavuye muri iyi nkambi abaguriye muri iyi nkambi ni abaturage bahunze baturutse mu mujyi muto wa Sake Karuba na Shasha mu teritwari ya Masisi nyuma y'uko imirwano ikaze yongeye kubura hagati ingabo za Congo FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa M23 Ubuyobozi bw'iyi nkambi bwabwijwe rya Amerika ko impunzi zirenga 17,000 arizo zimaze kwakirwa muri inkambi isha ya kasha bindu Izi mpunzi zatangiye kugera mu mujyi wa Goma ku bwinshi kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka niko bwana Ami Muhima umuyobozi w'iyi nkambi yabwijwe rya Amerika
Ubuzima ntabwo bumeze neza aha ngaha muri iyi nkambi kuko abantu bakomeje kwiyongera ubu turabarirwa ku 17,000 abantu bose bari muri iyi nkambi ariko nta bufasha dufite ibibazo abantu bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi muzindi nkambi aha ngaha byikubye inshuro eshanu mbese abantu nta cyizere cy'ubuzima dufite kuko leta yatuzanye aha ngaha ariko nta kigenda amabashe tugira nta byo kurya nta mazi mbese abantu bamerewe nabi
umubare munini w'abakiriwe muri iyi nkambi ugizwe n'abagore n'abana nabo bahunze bavuye mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi aba nabo bavuga ko barimo guhura n'ibibazo bitandukanye bitewe no kubura ibyo kurya amahema yo kubamo ubuvuzi amazi ndetse n'ibindi bikenerwa mu buzima bwabo bwa buri munsi
mbega turi kusinda abana bari kuturiza tugashaka ibyo twakora tukabimura Nganda nuwasubira inyuma njya gushaka ibyo kurya bitewe nuko umuntu akugarangiza ko kabona mbega haratinyishije cyane asigaye umuntu akavumira abantu akamuriza bega yemwe ndakigenda pe
twaturutse ikaruba tubwiye tuvuye ikaruba tujishasha ishasha naho barongera biranga tuja isake tugeze isake naho birongera biranga tuza hambi none ko tutasubira inyuma ngo tuje kureba ibintu twasize inyuma ntacyo kurya ntacyo make n'amazi ni ukuyabona wapi nda naho kurara wendago twari kwabona ubufasha kuko turi bashasha.
Madamu Furaha Bitetirwa ni umugore uri mu kigero cy'imyaka 34. Uyu nawe yahunze aturutse mu gace ka Shasha kari hafi mu birometero 10 n'umujyi muto wa Sake. Avuga ko yahunganye n'abana be barindwi ariko umugabo wagahitanywe n'igisasu ubwo yahungiraga mu mujyi muto wa Sake. Mu gahinda kenshi uyu mugore avuga ko bitamworohera kubona ibyo kugaburira abana be kubera ubufasha butaragira muri iyi nkambi nshya. Ubuzima turimo gucamo muri iyi nkambi biragoye kubwiyumvisha utari muri iyi nkambi rwose. Reba aba bana banjye bari aha ngaha bose baricaye bategereje yuko mva gusabiriza nkabaha ibyo kurya kandi muri ibyo byose nanjye ntaho mfite nabikura. Mbese buragoye. Nahunganye abana benshi umugabo wanjye ahitanywe n'igisasu tugeze muri Sake dutekereza ko wenda ibintu biri buze kuba neza ariko kugeza ubu nta kigenda. Abantu benshi muri twa hangaha barwaye imitima kubera ibisasu byinshi. Mu cyumweru kimwe gusa izi mpunzi zimaze muri iyi nkambi nshya ya Kashakasha Bindu ingaruka zitandukanye zirimo no gupfa kw'abaturage zitangiye kugaragara. Impfu nyinshi zirimo kugaragara muri iyi nkambi n'iz'abana ari munsi y'imyaka 18 dore ko nta nzego z'ubuzima zihabarizwa. Nubwo uyu mubare ari mwinshi ntabwo twabashije kumenya umubare nyakuri w'abantu bamaze gutakariza ubuzima bwabo muri iyi nkambi. Madamu Nyirahabimana Odeta ni umwe mu bamaze gupfisha abana babo kuva bagera muri iyi nkambi. Izi mpunzi zirasaba amashyirahamwe atandukanye kubazanira ubufasha mu rwego rwo kurinda ubuzima bwabo ndetse no kubakingira indwara zirimo kolera bakabaha n'ibikoresho bya ngombwa byagenewe kurinda malaria n'izindi ndwara zitandukanye ziganjemo iziterwa n'umwanda. Ubwo twateguraga inkuru ntabwo twabashije kubona inzego za leta yewe n'iz'ubuyobozi bwa komisiyo y'igihugu ishinzwe kugoboka impunzi ngo bagire icyo batubwira kuri iki kibazo abanyekongo bibaza. Ibyago impunzi zo mu burasirazuba bwa Kongo zikomeje guhura nabyo bikomeje kugenda byiyongera cyane mu nkambi zitandukanye zo mu mujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo. Muri zo twavuga nk'iya Bulengo na Kashakasha Bindu ziherereye mu mujyi wa Goma, Don Bosco, Kanyarucinya, Lushagala na Rusayo n'izindi zitandukanye zose zibarizwa mu teritwari ya Nyiragongo. Ishyirahamwe ry'abaganga batagira umupaka Medecins Sans Frontieres MSF mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru mu mujyi wa Goma mu cyumweru gishize ivuga ko kuva ku bitero bya M23 byuburiye mu nkengero z'umujyi muto wa Sake abantu barenga 180,000 bose bamaze kuva mu byabo. MSF yatangaje ko mu duce twakozwe n'ibi bitero abagera kuri 20% bagiye bapfa mu buryo butunguranye kandi butandukanye. Muri bo higanjemo abagabo n'abagore, ibi bigatera MSF gutinya ko umubare w'imfubyi ushobora kwiyongera mu teritwari ya Masisi na Rucuru kurusha utundi duce twose two mu burasirazuba bwa Congo. Jimmy Shukrani, Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Inkambi ya Nduta muri Tanzania icumbikiye impunzi z'Abarundi zafungwa mu kwezi kwa cumi uyu mwaka. Abarenga 112,000 bayirimo basabwe kwitegura gusubira mu Burundi ni icyemezo kinyabutatu cyafashwe na leta ya Tanzania y'u Burundi hamwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR. Pierre Claver niyo nkuru.
Biri muri raporo y'ibanga Ijwi rya Amerika rifise kandi yemezwa n'abakozi b'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi muri Tanzania ko ariyo bariko barakorera ko kuva uyu mwaka utanguye. N'impunzi zarabibwiwe ubu zivuga ko zitekewe n'ubwoba kubera amakambi yabo agiye kugagwa. Uyu mugabo afise umuryango w'abana babiri n'umwe mu mpunzi z'Abarundi ziri Nduta, ikambi ya mbere nini y'Abarundi iri muri Tanzania.
Tugomba kwibukanwa ku mugaragaro leta ya Tanzania ibintu biteye ubwoba. Inkurikizi ya mbere ni uko hari abantu bazumva ngaha bagataha Burundi bagashikabishwa tukomye induru n'ahantu tubayeho kubera tugowe yaba mu gihugu birari bikunda twogiye hasi muri paradizo n'ahantu mu ngorane n'ahantu ubutari muda utorora atakine kimu ushobora gukora utadandaza
mugenzi we bahungiye rimwe mu mwaka w'2015 ubafise imyaka irenga 40 abona ko igihugu cabahaje indaro kiriko kirahonyanga uburenganzira bw'impunzi avuga ko n'imbere yuko ikambi yugagwa bazoba basanka babohewe amaboko imugongo
kandi abishi ibyatumye duhunga bitaratorwa inyishu amakenga yacu aho afatiye nuko tubona ko ibihano bishobora kongerezwa nuko kwezi kutarashika kugara ibirasi by'amashuri bimwe bimwe amavuriro n'amasengero
iyo ngingo ibateye amakenga niheruka gufatwa no mu Nyabutatu uhurikiwemwo n'abaserukira leta y'u Burundi Tanzania n'ishyirahamwe mpuzamakungu gitayimpunzi HCR vyemejwe ko ikambi ya Nduta irimwo impunzi z'abarundi zirenga 64,000 hamwe n'igice c'ikambi ya Nyarugusu kirimwo abarundi barenga 50,000 ziza bazugawe mu kwezi kw'icumi uyu mwaka ikindi abari muri uwo mugwi bafunditse nuko ku kwezi hazoje haratahukanwa abagera ku 2,000 kugira ngo igihe cyo kugara amakambi kizogere hasigaye impunzi nkeya umwe mu bakozi ba HCR muri Tanzania yaduhaye iyo raporo yatubwiye ko ari ingingo ntabanduka perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan nawe nyene yarabishimangiye mu mpera z'ukwezi guheze amaze kubwirwa no mukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare kw'impunzi z'abarundi n'iz'abanyekongo ziri mu bahungabanya umutekano w'igihugu bakaja no mu migwi igwanya ibihugu bakomokamo Perezida Samia Suluhu uko niko yishuye mukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare mu mubonano yaraje kumuhera i Dar es Salaam ku mugwa mukuru wa Tanzania.
Mimi kama mkuu wa nchi nimechukua lile angalizo ulilotupa.
Atejewe nk'umukuru w'igihugu akaguhe mwadukubitiye ko kwihweza neza ikibazo cy'impunzi cyane cyane z'abarundi n'iz'abanyekongo kugira ngo turabe ingene twobasubiza iwabo twakakiriye. Ntidushobora kwemera kubihanganira ko baja muri ibyo bikorwa bigayitse bavuye muri Tanzania cyangwa ko baduhungabaniriza umutekano. Nibyo bizodusaba uburyo bwinshi ariko nka leta tuzoraba ibishoboka byose batahukanwe.
Tutaona nini cha kufanya.
Aya majambo y'umukuru w'igihugu butsa iyi mpunzi y'umurundi amabi yaboneye mu ikambi ya Mutabira igihe yugagwa mu mwaka w'2012 uwo mugabo w'imyaka hafi 50 afise abantu 8 ubari mu ikambi ya Nyarugusu ni kunshuro ya gatatu ahunga kuva mu mwaka w'igihumbi 1972 kuri mikro yijwi rya Amerika
arashobora kuturasaba arashobora kutwirukana ku nguvu nkuko iki gihugu kimaze kubikora katari gake muribuka abanyarwanda ingene birukanye ku nguvu hariya za Kagera mu myaka ya hera bakabana saba kabagirira nabi muribuka imutabira 2012 impunzi ngene zarashwe zikirukanwa ku nguvu amakungaro rera rero bikakogwa akarere kicecekeye twagomba gusaba by'ukuri kutabagwa hatirikare amarasa atarasiseka.
Urunani rw'abaharani agateka kazi na muntu mu makambi y'impunzi ziri mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko CBDHFK ruratera kamo leta ya Tanzania kayisaba kudahonyanga uburenganzira bw'impunzi n'amasezerano mpuzamakungu azikingira. Leopold Sharangabo atwara ubwo runani kuri mikro yijwi rya Amerika yaburiye HCR.
Uyu munsi muri Tanzania harahungiyeyo abahoze ari abasirikare, harahungiyeyo abagiye mu myiyerekano kandi abo bose leta y'u Burundi irabarondera, abo bose leta y'u Burundi inagura urutoke kugira ngo ibaronke. Mu masezerano ya Geneve mu 1951 aravuga neza ko ata gihugu na kimwe kirekuriwe gusubiza impunzi mu gihugu yaje ivamo mu gihe umutekano wayo ushobora guhungabana. Turavye rero mu Burundi uyu munsi umutekano wazo ushobora guhungabana. Ariko twebwe tubona ko iyo ngingo ari ya politiki kurusha umutekano mu nyungu za leta y'u Burundi igashyigikwa na Tanzania. Hase nayo ikaba yinjiye mu iyo kadanse.
Mu mwaka uheze komisiyo y'ubumwe bwa Afurika ijejwe uburenganzira bwa kiremwamuntu yarandikiye igihugu cya Tanzania ikibwira ko agateka k'impunzi z'abarundi kariko karahungabanywa mu makambi atandukanye harimwo kuzitahukana ku nguvu, izifungirwa ubusa n'izinyorozwa zikaburirwa irengero. Ubushikiranganje bw'intwaro y'agati mu gihugu mu Burundi bwo bumenyesha ko bwiteguriye kwakira impunzi zose zitahuka. Ni mu gihe HCR yerekana ko abarundi hafi 260,000 bakiri mu buhungiro mu bihugu bya Tanzania, Uganda, Ubuganda, Congo na Kenya. Pierre Clavin inkuru kubwijwe rya Amerika.
mukomeje kumva radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ishami rya Loni ryita ku buzima riravuga ko abagore bagera hafi ku 1,604 basuzumwe ubwandu bushya bwa kanseri y'inkondo y'umura mu mwaka wa 2020. Abarenga kimwe cya kabiri bishwe nayo. Iyo kanseri bita rwica ruhoze iterwa n'ubwandu bw'udukoko twandurira mu mibonano mpuzabitsina. Bwinshi mu bwandu n'imfu zatewe n'iyo kanseri zagaragaye muri Afurika iyo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Muganga Tafazi Wazi na Marira n'umuyobozi uhagarariye umuryango ICAP muri Zambia. ICAP ni umuryango mpuzamahanga ufite icyicaro kuri kaminuza ya Columbia muri Amerika. Aratubwira uko yakwirindwa.
So cervical cancer is one of the most understood.
Kanseri y'inkondo y'umura rero ni imwe muri kanseri ziganje kurusha izindi ku isi. Mu by'ukuri ikintu cya mbere gitera kuyirwara ni ukugira aho uhurira kenshi n'udukoko twa virusi twitwa Human Papilloma Virus HPV. Virusi ya HPV yo ubwayo ifite amoko yihinduranyije ari hagati ya 16 na 18 afatwa nk'ateza ibyago byinshi byo kurwara kanseri. Usanga rero iyi virusi yandurira mu mibonano mpuzabitsina. Kandi mu busanzwe ubudahangarwa bw'umubiri ubwabwo buba bushobora kuyirwanya iyo ikiri mu byiciro bibanza. Mu by'ukuri nta bimenyetso igaragaza ibyo bishimangira impamvu yo kwisuzumisha bihoraho. Icyakora bitewe n'urwego indwara igezeho, abagore bashobora kubabara mu gihe bakora imibonano mpuzabitsina, kuribwa mu kiziba cy'inda, bashobora se kuva bidasanzwe, kuva cyane mu gihe cy'imihango, bashobora no kuzana ururinda bidasanzwe. Hari zimwe mu mpamvu zishobora gutera ibyago byinshi byo kurwara kanseri y'inkondo y'umura. Ibyo birimo kugira aho uhurira kenshi na virusi ya HPV, gusa hari n'izindi mpamvu z'inyongera nko gutangira gukora imibonano mpuzabitsina bakiri batoya ku bana b'abakobwa, aho aba bari mu byago byo guhura n'ubwandu bwa HPV bikanabaviramo kurwara kanseri y'inkondo y'umura. Ikindi ubwandu bwa virusi itera SIDA nabwo n'indi mpamvu ikomeye ishobora guteza ibyago byo kurwara kanseri y'inkondo y'umura. Abagore babana na virusi itera SIDA bafite ibyago byikubye inshuro esheshatu byo kurwara kanseri y'inkondo y'umura ugereranije n'abadafite iyo virusi. Rero mu bijyanye no kwisuzumisha hari uburyo buhoraho bwifashishwa yewe no mu bihugu bifite amikoro aciriritse. Ubwo ni uburyo bwo kwisuzuma hakoreshejwe acide acetique. Hanyuma kandi hari ubundi buryo bwo kwisuzuma harebwa uturemangingo fatizo bakunze kwita pap smear. Kugeza ubu kandi dufite uburyo bwo gupima virusi ya HPV binyuze mu turemangingo sano DNA, ari nabwo buryo bushya bugezweho bunatanga ibisubizo byizewe cyane kurusha gusuzuma hakoreshejwe amaso. Ubu bufasha gutahura utubyimba duto cyane twa kanseri kurusha ubwo gusuzuma n'amaso hifashishijwe acide acetique. Hanyuma kandi mu bijyanye n'ubuvuzi ahagaragaye utubyimba tubanziriza kanseri, hari uburyo bwo guhita tuvurwa ku kanya. Muri ubwo buryo hari nk'utwitwa LIP bwo kubaga utunyangingo turwaye. Hari kandi byitwa kiriyoterapi, ari bwo gukoresha uburyo bw'ubukonje bwo kwica utunyangingo twa kanseri. Naho mu gihe indwara igaragaye byaratinze, hifashishwa ubundi buryo bwo gukoresha imirasire ya X no gushiririza utunyangingo twa kanseri, uburyo buhenze cyane kandi butaboneka henshi. Ni ingenzi ko abana b'abakobwa bigishwa bihagije ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, bakigishwa ibyerekeranye n'imibonano mpuzabitsina kandi bigakorwa bakiri bato. Kubera ko kuri icyo kigero kurwara kanseri y'inkondo y'umura biba bishingiye ku mibonano mpuzabitsina n'ibyago bijyana no kuyikora utikingiye.
Muganga Tafazi Wazi na Marira, umuyobozi uhagarariye umuryango ICAP muri Zambia, mu ijwi rya Eric Bayuza. Abagore mu majwi yabo ku ijwi rya Amerika.
Buri munsi kwa gatano mu kiganiro wanyu mu ntara saa 7:20 tubagezaho ikiganiro cy'abategarugori.
Murakoze.
bamaze gutera iteka abigeme n'abafasoni ku ijwi rya Amerika.
Mu muryango mwiterambere mu burezi mu kubungabunga ubuzima mu buyobozi no mu ikoranabuhanga.
Uhijira mu mugore no kwiteganyiriza.
Ikiganiro ku mibereho y'abategarugori mu Rwanda no mu Burundi, mu karere k'ibiyaga bigari, mu nkambi no mu bindi bihugu, Ijwi ry'Amerika. Raporo nshya y'umuryango Freedom House igaragaza ko mu mwaka ushize 2023 ibipimo by'umudendezo n'ubwisanzure bw'abaturage byagabanutse ku isi ku nshuro ya 18 yikurikiranya. Uyu muryango uratunga agatoki intambara n'amatora arangwamo amahinyu kuba intandaro z'ingenzi zirigabanuka. Temistocle Mutijima.
Iyo raporo igaragaza ko muri uyu mwaka uburenganzira mu bya politiki ndetse n'ubwisanzure bw'abaturage byarushijeho kujya habi ku baturage barenga kimwe cya gatanu cy'abatuye isi. Mu bushakashatsi bwawo, umuryango Freedom House uvuga ko wasanze kimwe cya gatanu cy'ibihugu na za leta 210 ubushakashatsi bwakoreweho aricyo gusa kigaragara mu bwisanzure. Iyi raporo yerekeranye n'ubwisanzure mu isi isesengura uburenganzira mu bya politiki n'ubwisanzure bw'abaturage, hanyuma igashyira ibihugu n'amareta mu byiciro bitatu aribyo ibyisanzuye, ibyisanzuye igice n'ibitisanzuye na busa. Abashakashatsi barebye ku bibazo birimo imikorere myiza ya za guverinoma, urunyurane rw'ibitekerezo bya politiki, ubwisanzure mu kuvuga icyo utekereza, ubwisanzure mu by'idini, ndetse no kureba niba amatsinda y'abanyamuke ahabwa uburenganzira busesuye. Igabanuka ryabayeho mu mwaka w'2023 nk'uko Madamu Catherine Gross umwe mu bakoze iyi raporo abivuga, ahanini ryatewe n'uburiganya mu matora. Iyi raporo yabonye ibibazo byerekeranye n'amatora hafi muri kimwe cya kabiri cy'ibihugu byagaragaye ko byamanutse cyane mu bipimo. Madamu Catherine Gross yagize ati, nubwo ibyavuye mu bushakashatsi biteye inkeke rwose, bije mu gihe cy'ingenzi cyane by'umwihariko. Ahavuga ko umwaka w'2024 uzaba umwaka w'ingenzi cyane, aho uzabamo amatora mu bihugu bigera kuri 40. Madamu Gross yabwiye Ijwi rya Amerika ko ubushakashatsi bw'itsinda rye bwatahuye uburiganya bwinshi mu matora, hamwe n'iterabwoba rya mbere y'amatora, mu matora na nyuma yayo. Yavuze kandi ko abantu babarirwa muri za miliyari hirya no hino ku isi ubu bagiye kujya mu matora. Iyi raporo igaragaza ibihugu bya Kamboje, Guatemala, Polonye, Turikiya na Zimbabwe nk'ahantu habaye kugerageza kugenzura, kubangamira cyangwa se kwivanga mu matora. Hanyuma ibihugu bya Equateur, Nigeria na Taiwan byo bikaza muri hamwe mu hantu amatora yarogowe n'imvururu cyangwa se kwivanga k'ubutegetsi bw'amahanga. Icyakora muri Guatemala, ukugerageza gutambamira ihererekanya ry'ubutegetsi mu mahoro kwaburijwemo. Bernardo Arevalo yatangiye inshingano zo kuyobora igihugu mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2024. Ni nyuma y'aho urukiko rw'ikirenga rw'iki gihugu rwanzuye ko inteko nshingamategeko igomba kwemeza irahizwa rye, kabone n'ubwo mbere yari yanze kwemera batowe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu raporo y'umuryango Freedom House igaragaza nk'icyisanzuye, ni kimwe mu bihugu byiteguye amatora y'ingenzi muri uyu mwaka. Madamu Gross yavuze ko umuryango Freedom House urimo kwita cyane ku bibazo biri muri Amerika birimo imikorere mibi y'inteko ishinga amategeko, nko gutinda kwemeza imishinga y'amategeko n'amakimbirane y'imbere mu nteko ashingiye ku buyobozi bw'umutwe w'abadepite. Umuryango Freedom House kandi wavuze ko urimo gukurikiranira hafi ikibazo cy'iterabwoba n'ibikangisho by'imvururu n'ibikoresho byo gushaka ijambo mu bya politiki muri Amerika, by'umwihariko mu mezi make ashize mbere y'amatora. Madamu Gross yavuze ko amakuru yerekeranye n'ibikangisho bishyirwa ku bayobozi batowe no ku bashinzwe amatora byagwiriye mu myaka ya vuba. Yagize ati, iyo demokarasi mu gihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika gifite ijambo rikomeye ku ruhando rw'isi igenda icika intege, bituma kurwanya ubu bwoko bw'igitugu ku isi birushaho kugorana cyane. Biduha rero inshingano zikomeye ko twimuhira muri Amerika dukwiye gukuraho ibyuho dufite hano iwacu. Raporo y'umuryango Freedom House ikubiyemo inama nyinshi zirimo guhamagarira za guverinoma n'imiryango ya sosiyete sivile kwamagana bwangu kandi mu ruhame ibikorwa byose byo kugerageza guhindura ibyavuye mu matora, ihirikwa ry'ubutegetsi ndetse no kwanga kubahiriza ibyavuye mu matora.
Urakoze Temistocle Mutijimana, hano dusoreje aya makuru. Ngakoze kudutega amatwi, dukomeje kandi gahunda yo gushigashira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: umwungeri w'ishyano aragira munsi y'inzira. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.